mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore inyigo nkuru twabateguriye. Minisitiri w'intebe wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Sylvestre Ilunga Ilukamba arasabwa kwitaba inteko ishinga amategeko kugira ngo yisobanure.
Mu gihe azisobanura bishobora kubanyuba cyangwa se bakaba bamufatira icyemezo ariho havamo motion de censure gouvernement yose ikaba yakurwa.
Cedric Muyoboke umunyamategeko akaba n'umusesenguzi wa politiki. Ministre w'intebe Ilukamba adi Lubumbashi agomba kubonana n'uwahoze ari president Joseph Kabila. Inkuru irambuye mu kanya. Mu Burundi president Evariste Ndayishimiye yatangiye guhindura abayobozi b'ibigo leta ifitemo imigabane kubera imiyoborere n'ibitera igihombo. Yatangiye ku kigo gitanga amazi n'amashanyarazi Régie des Eaux.
Abakozi ba residence none amahera bayashyirahe binjiza kuva ku muyobozi mukuru gushyika ku muplant nibo bayari.
President Ndayishimiye mu nkuru irambuye twabateguriye twifashishije inshuti zacu mu Burundi. Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI rwaraye rutangaje ko rwatsiriye uwahoza yubura inyeshyamba zibumbiye umutwe witwa Gaseleka muri Centrafrica. Mahamat Said Abdelkani araregwa ibyaha by'intambara n'ibyibasira inyokomuntu. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa mu karere ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Venice. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Repubulika ya Centrafrica yayirungikiye umukomanda w'umumigwi irwanya leta yagirizwa ibyaha byo mu ntambara n'ibyo guhohotera ikiremwa muntu. CPI yavuze ko Mahmad Said Abdelkani w'imyaka 50 yararongoye urunani rw'imihari y'abarobere ba Seleka rugwiriyemwo abayisilamu mu ntambara muri icyo gihugu yatanguye mu 2013. Ubwo bwicanyi bwahuje umuhari Seleka n'utugwi tw'abanyagihugu birwanira ku gatwe kabo bagizwe ahanini n'abakristo bashyigikiye uwahoze ari perezida François Bozizé biswe aba anti baraka akekwa kuba yarakoze ibyaha birimwo gufunga inzira karengane, kuboreza igufa abanyagihugu, kunyuruza abantu ubutakigaruka n'ibindi byaha bitokorerwa ikiremwa muntu. Said yitezwe ko ashika ilahe mu Buholande ku cyicaro cya CPI kuri uyu wa mbere nk'uko umuvugizi wayo yabivuze. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri leta ya perezida Joe Biden bavuze ejo ku munsi w'Imana ko utwigoro twa leta ya Amerika two gucandaga amamiliyoni y'abantu urucanci rw'umugera wa corona turiko turagenda twikwega, ariko bavuga ko bafite ibyizigiro ko isekeza barimwo byo kurwanya uwo mugera rizotanga ibyamwa byiza mu mezi atatu ari imbere. Xavier Becerra, umushyiranganji wa Amerika w'amagara y'abantu, yavuze ko leta ihitiye yabasigiye imigambi idakora k'ubu bariko bashyira ibintu ku murongo mwiza. Yavuze ko ibibazo bihari bitazokemurwa vuba bwango, ariko ko hari byizigiro ko Amerika ishobora gusubira mu buzima busanzwe. Perezida Biden yihaye intumbero yo gucandaga amamiliyoni ijana y'abantu mu minsi ijana yiwe ya mbere ku butegetsi. Mu ndwi iheze yarasinye amategeko ya perezida yo gukora incanco nyinshi n'ibindi bikoresho bikenewe mu kuvura abanduye COVID-19. Kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika ishikiriza ko gushika ubu igihugu kimaze kuronka abarenga imiliyoni 25 banduye hamwe n'abarenga 417 bamaze gupfa, ibitigiri binini kuruta igihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Tukivuga kuri uyo mugera, Israeli yatangaje ejo ku munsi w'Imana ko yafashe ingingo yo guhagarika mu kiringo cy'indwi indege nka zose zinjira n'izisohoka igihugu mu ntumbero yo kuzibira ikwirakwira ry'igisanira cy'umugera wa corona giheruka kwaduka. Ibiro by'umushyikiranganji wa mbere byavuze ko iyi ngingo itangura gushyirwa mu ngiro isaha 6 z'ijoro z'uyu wa mbere ushyira uwa kabiri. igumizweho gushika ku munsi w'Imana mu gatondo ko ku Imana. Umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yatangaje ko leta yiwe yasanze umugera w'igisanira cya COVID-19 uri kuragurirana mu gihugu. Abategetsi muri Afghanistan bavuga ko bongeye gufata abarwanyi b'abatalibani 600 bari barakuye mu busho igihe bari ko bashira mu ngiro amasezerano y'amahoro hagati ya Leta Zunze za Amerika n'uwo muhari. Umuhanuzi wa Afghanistan mu mutekano mu gihugu Hamdullah Muhib yabitangaje ejo ku munsi w'Imana, avuga ko abarwanyi baciye basubira ku rubuga rw'intambara kugaba ibitero ku basirikare ba leta no ku basivile. Muhib yabwiye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Kabul ko leta yiwe atabandi batalibani izosubira kurekura. Umuvugizi w'abatalibani Zabihullah Mujahid we yarahakanye ibyo byagirije ko abarwanyi babo baciye basubira ku rugamba. Abategetsi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batewe ubwoba n'umutekano ubandanye utosikara mu ikambi y'impunzi ya Al Hol mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Siriya inyuma y'ubwicanyi bwikurikiranije hagati y'amatariki ya mbere n'itariki 16 ku kwezi kwa mbere. Ubwoba ku mutekano no gukingira ababa muri iyo kambi hamwe n'abakozi bo mu mashyirahamwe atanga imfashanyo byariyongereye inyuma y'urupfu rw'impunzi 12 z'abanyesiriya n'abanyairaki. Uwundi muntu umwe yarakomerekeye bikomeye. Ikambi ya Al Hol igenzurwa n'abakwirde bashyigikiwe n'inteko za Amerika. Ni kambi ihaye indaro abantu hafi 62,000 bagizwe ahanini n'impunzi hamwe n'abanyesiriya bahunze ingo zabo.
Urakoze ano yizibi igirimana tugejeje ho amakuru avugwa hano hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.akadomoradio.tv.com na ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku isi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abayobora inteko nshinga amategeko by'agateganyo basabye Minisitiri w'Intebe Sylvestre Ilunga Ilukamba kwitaba kuri uyu wa kabiri kugira ngo agire ibyo yisobanuraho bisabwe n'abadepite 301 baturuka mu mashyaka atandukanye ukuri 500 bagize inteko nshinga amategeko. Araregwa iki? Ibisobanuro nabibajije mu kanya Cedric Muyoboke n'umunyamategeko akaba n'umusesenguzi wa politiki.
Murakoze Sylvestre, nk'uko itegeko rya Kongo riteganya bivuga yuko inteko nshinga amategeko mu nshingano zayo igira gukontrola guverinoma cyangwa se executive y'igihugu, iyo babonye ministre yakoze ikosa cyangwa se premier ministre yateshutse ku nshingano ze bashobora kumuhamagara mu nteko kugira ngo yisobanure. Akaba ari mu urwo rwego habayeho gukolekta amasinyature ngo agera kuri 300 niko bivugwa, bose bashaka kuko premier ministre Ilunga Ilunkamba yakwitaba ngo akabasa gusobanura inteko ku byo yagirizwa birimo kudashobora kuyobora neza ngo guverinoma. Akaba ariyo mpamvu bamutumije ngo azashobore kwisobanura mu gihe azisobanura bishobora kubanyura cyangwa se bakaba bamufatira icyemezo, ariho havamo motion de censure guverinoma yose ikaba yakurwa.
None ategereje kwitaba inteko ejo, nk'uko mubikurikira murabona zitaba cyangwa se ntazitaba?
Ibi bintu abantu benshi babyibazaho biyumishije amacandwe, benshi bavuga n'abandika byamaze umuti w'ikaramu. Hari bamwe bavuga yuko adashobora kwitaba cyane cyane abantu bari muri obedience ya platform ya FCC aho bavuga yuko atagomba kwita biriya biro zaje ngo kubera kuko idafite ubwo bubasha bwo guhamagaza premier ministre washyizeho na biro definitive ngo ashobore kubisobanura. Ariko iyo ugiye kubireba mu bundi buryo usanga abangaba bavuye inyuma bashobora nanone kumufataho ibyemezo niyo atashobora kwitaba, kuko bigaragara neza ko azaba nta mpamvu ifatika yatumye atitaba. Birashoboka kuko atakwitaba, ariko nanone ikindi gishoboka ni uko yakwegura mbere y'uko yitaba. Ibyo nabyo numva ntaho yaba aciye inyuma y'amategeko mu gihe yeguye umunsi wo kwisobanura utarage ko yakwitaba cyangwa atakegura cyangwa se ntiyitabe. Ariko ingaruka muri buri kintu zirahari.
Ubu tuvuga na minisitiri w'intebe ari i Lubumbashi yagiye kureba uwahoze ari umukuru w'igihugu wa Congo Joseph Kabila, yagiye kumusaba inama kugira ngo yegure cyangwa se agumeho. Yajyanywe n'iki?
Ibyo ni we wenyine ubizi, ariko uko bivugwa kandi bikekwa bavuga yuko ngo ashobora kuba yatsize itangazo rivuga yuko nta muntu wemerewe kumuvugira mu mwanya we ngo agiye kubaza perezida wa repubulika wavuyeho Kabila ngo amubaze inama, kuko ngo ari we wamuproposye kugira ngo ashyirwe kuri uriya mwanya. Ariko ikigaragara cyo ni uko nyine bari muri platform imwe, biragaragara yuko bagiye kujya inama. Uburyo bitwara muri ibi bintu birahangaha.
Kwibutse mu magambo make, Perezida Tshisekedi yajya ku butegetsi n'uwahoze ari ku butegetsi Joseph Kabila barumvikanaga, ndetse ubutegetsi basa n'ababusangiye. Ikibazo cyaje guturuka he?
Burya bavuga yuko muri politike nta bushuti bubaho ahubwo haba inyungu. Byagaragariraga amaso y'abantu kuko bumvikanye, ariko mu by'ukuri binavugwa yuko ngo bagabane ubutegetsi, ariko mu by'ukuri ugiye kureba ikibazo kirasa n'icyavuye nyine kuri iyo mikoranire hagati yabo bombi. Yagiyeho bamaze kujaho, bigaragara yuko plateforme iyobowe na perezida wavuyeho Kabila ariyo ifite ubwiganze bw'amajwi mu nteko, yari ifite abadepite benshi, ikagira abagouverineri benshi, ndetse ikagira n'abaminisitiri benshi. Nono biza kugaragara ko mu byemezo wenda perezida ashaka gukora bikamugwa yuko ngo bitatambukwa kuko bishaka. Biza kugeraho mu inoma ry'abacamanza haje ikibazo, uwo niwo mutonyi waje gutuma akabindi gatsendera. Bivugwa yuko ngo yabashyizeho mu buryo bunyuranyije n'amategeko, nono bituma umunsi w'irahira ryabo bataza, abantu nka ba premier ministre uri muri obedience ya FCC, nka perezida wa sena, nka perezida wa asamble bakaba batarahabaye. Ariko nanone ntibyabuza abacamanza kurahira, kuko itegeko ryavugaga yuko itegeko rigenga ku konsulere rivuga yuko indahiro yashyirwa na perezida, hari abo mvuze ko ari batatu ngo mu muhango kumurika abo bacamanza bakurikira abaturage. Nuko kugaragara ko harimo kutumvikana, ariko perezida yafashe icyemezo avuga yuko azavuga ijambo yavuze ubwo ngubwo muri discours ngo itaratwaye iminota irindwi, yavuze yuko agiye kuzaho icyo yise consultation, yakiriye inzego zose. Nono muri iyo consultation cyavuyemo havuyemo icyo yise inyo sacre, ariyo iyi ngiyi irimo igenda ikora. Bigaragara ko ashaka kugira majorite, ndetse bikaba bigaragara yuko abadepite benshi bamaze guherera muri iyo inyo sacre bashaka noneho kuzayidentifiya majorite bundi bushya, kuko ingingo ya 78 bivuga akaba ariho hazavamo premier ministre. Ariho barimo bavuga yuko uyu ministre agomba kuvaho kugira ngo iyo majorite nshyashya izatore undi premier ministre, kugira ngo noneho bakore bafite ubwiganze muri asamble.
Cedric Muyoboke, uri umunyamategeko ukaba n'umusesenguzi wa politiki muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, utuye Kinshasa, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze Denise Nshimiyimana.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yatangiye guhindura abayobozi b'ibigo leta ifitemo imigabane kubera imiyoborere mibi itera igihombo. Icya mbere ni ikigo Regideso gitanga amashanyarazi n'amazi. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Ariko atangiye ikiganiro kwa menyesha makuru no ku banyagihugu mu mpera z'umwaka uheze umwaka w'2020 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yagabishije abarongo yamwe muri ayo mashirahamwe itunganywa ribi rituma ayo mashirahamwe akora homba biri mu byo Perezida Evariste Ndayishimiye arega abo barongozi nabo bakorana
murazi ko nabo nyine tubamaze kuri ministre d'etat na unate bajya nababwiye nti ahamwebwe murazi uko mwese kuva ku mukuru gushika ku muto bose bariko bibabanya gihugu gute abende gihugu bashize umutahe muri iyo shira hamwe kugira ngo riborohereze bafata amazi n'amatara ya harezidence bati wewe bari wewe ubitunganya ku neza ya twese kandi aya mahera ninjiza abari yo nyene leta izo cikoresha kugira ngo yungure na yandi mazi n'amatara ronka batwaye amazi n'amatara zose acagira rwaba abakozi ba residence none amahera bayashyira he binzi kuva ku muyobozi mukuru gushika ku muplant nibo bayari ni ukuvuga ni umugwi wagiye hamwe uca dutwara amatara n'amazi baratwara barabitwira rero nababwiye ko ubu tugira tubifate ibintu byacu tubitwara amatara n'amazi tubudoje n'indi shyirahamwe tubiha hanyuma nabo bace bataha bace bataha rero ntibanani areho woza wumva mvuze uko ngo sendika zishyire zitonda izo sendika nazo zaza kuzibaza amahera yatahaje y'abenegihugu ko njejeje kuburanira abenegihugu izo sendika nizaza nzozibaza ubu rero namwe murimwo kuko mubaye ariye murimwo amatara n'amazi byanjye
umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyarindiriye ku kwezi kwa mbere kuno mwaka w'2021 kurangira adahinduye ibintu muri ayo mashyirahamwe Evariste Ndayishimiye aherutse guhindura umuyobozi mukuru wa Regideso ishyirahamwe ritanga amatara n'amazi Habonimana Simeo aherutse gusubirizwa mu mabanga yo kurongora ishyirahamwe Regideso ashima uko iryo shyirahamwe ryari ryifashe mu by'ubutunzi muri kino gihe mu kiganiro ku bamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri w'inondwi ariko abisikanya n'uwamusubiriye Habonimana yasiguye ingene umwimbu waduze afatiye ukuntu yawusanze
ishyirahamwe ryari rifise amafaranga make ku makonti muri yardi ibihumbi 800 renga ryari riteraniye abanyonyi batandukanye imiliyaridi zishika kuri 38 1,700,000 arenga ishyirahamwe ryari riheraniwe miliyaridi zishika kuri 26 twarashoboye kwishyura amadeni ishyirahamwe ryari riheraniwe ishyirahamwe nta deni rifise ku makonti amafaranga arahari akwiye menshi ashobora kubasha no kuri miliyaridi 12 leta iheranira ishyirahamwe miliyaridi 16 ku buryo rero ayo mafaranga ashoboye kuriba ishyirahamwe rishobora kuzorangura imigambi yaryo gukwiragiza amatara n'amazi atankomanzi
uwo yahora arongoye ishyirahamwe Regideso atemera ko ishyirahamwe yahora arongoye rigeze ahatemba afise imigambi avuga ko asigiye wamukoreye mu ngata harimwo kugwiza umuyagankuba n'amazi
janye numega nkuba turiko turagerageza muri bijeri no mwaka ko amakaritsi menshi gisagara cya Bujumbura yojamwo umuyaga nkuba amakonteri yo gusubiriza amakonteri yapfuye cyane cyane mu matara kandi tugakuraho n'ibigeze amakonteri bya kera bishaka kumunywanyi bande ku masa afite hari kandi n'ubutunganya gushasha ishyirahamwe mu buryo bwa kijambere avuga ama ordinateur 500 hari amakonteri 600 akoze mu buhinga bwa none bita konteri intelija azohabwa abanywanyi 600 bari yabasomega nkuba mwinshi ku buryo dushobora gukurikirana no kuba amafakture bidateje ikintu gikomeye cyane ubu ni kuzokurikirana cyane gusubiramwo itunganyo ry'igisagara mu bijanye n'amatara
Jean Albert Manigomba agiye kuramutswa ishyirahamwe Regideso nta byinshi yashikirije mu gihe cy'ibisikanywa ku burongozi bw'iryo shyirahamwe rya leta avuga ko agiye kubandaniriza aho undi yaragejeje
nzobandaniriza aho yaragejeje kugira tuteringe intambwe aho bahara baye akagorana hariho hose nzo kwishoka zose ndabe ko nshobora ugatore rimwe nzo kwishaka izo ngorane zo zarabaye sino kuvuga ngo ubuhinga ngiye gira ngiye nse ndabona izo ngorane na taktike zo gukoresha izo ngorane maze kubona izo ngorane
abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko usubiriza umurongozi mukuru wa Regideso bidasigura ko rica rizamuka byoroshe uwo muyobozi mushasha ategerezwa ko bafise indinganizo nshasha agiye gukorera ko Faustin Ndikumana ari muri abo bahinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika bimwe mu byo baba biri ku rutonde rwo kuvyura iryo shyirahamwe rivuga ko ryoba riri mu ariko aratembagara
ibijanye n'ingeri z'amafaranga bimeze gestion financiere ari amadeni rifise canke abo rifitiye amadeni naryo nyene bakaraba ibintu bya kontabilite bikora gute mbega za kontabilite analitike zituma umuntu abona neza ibyo ashyira mu kugira amatara cyangwa amazi aboneke abone ko ashobora kunguka ibyo bita coût de production ibijyanye n'abakozi batunganije gute ingore ziba zimwe n'abakozi batunganijwe ibijyanye n'ingene urudandaza rugenda gestion commerciale iby'amatarification kuraba ibitaro vya approvisionnement ingene amasoko atangwa ingene bigenda ica approvisionnement ingene icagura ibintu hanze ingene amastock abitse ko ari muri securite atabusuma taki ingene vya informatique bitanga information zikwiye ibyo bya systeme informatique ingene na za gestion technique by'ubuhinga ingene amatana amazi bitangwa no kuri byo bita risk kuraba ibintu bishobora kuvanganya ishira hamwe umwanya wari wose.
Ibyo bimaze kuja ku rutonde uwo muhinga mu by'ubutunzi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ibica bikurikira.
Ibyo rero bimaze kuba byasuzumwe haca bico bita plan d'affaires. Plan d'affaires ni ukuvuga ati dufatiye ku ngwane twabonye muri iryo shyirahamwe ingene bizogororwa mu kuraba itunganywa rishasha, mu kuraba umuco transparence, mu kuraba abijejwe responsabilité no kwama ariko ari ibintu bishasha bishobora kurikiza icyo bita innovation permanente. Ni ukuvuga yuko iyo plan d'affaires niyo ica igendera mu ngiro igendera kosora ibyo rishyirahamwe.
Amwe mashyirahamwe ya Leta y'u Burundi ifisemwe imitahe avugwa ko akora ahomba iruhande ya Regideso ni nk'iryo gutuma tumana kamakuru Onatel iryo gutegekaniriza kazoza abakozi ba leta INSS hamwe n'iryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la Fonction Publique.
Desire Hatungimana urakoze kuva kuri iki cyumweru ishyaka ndiko ubutegetsi mu Burundi CNDD FDD rifite umunyamabanga mukuru mushya Reverien Ndikuriyo asimbuye kuri umwanya Perezida Evariste Ndayishimiye. Reverien Ndikuriyo yatowe nyuma y'inama nkuru kongere y'ishyaka CNDD FDD yabereye i Gitega ku murwa mukuru wa politiki. Ni muntu ki Eloge Wirikaneza?
Hari mikoranire ya kaminuza rya CNDD-FDD ryagenye Reverien Ndikuriyo kuba umunyamabanga mukuru mushasha w'umugambi uri ku butegetsi. Uwo mugabo yavukiye mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro mu manuka bw'u Burundi mu 1970 ari mu baroye mu kirobere cy'abahutu cya FDD mu myaka ya 90 imbere y'uko uwo muhari uhinduka CNDD-FDD. Icyo gihe yaravuye muri kaminuza y'u Burundi yatwaye iyo ntara avukamwo hagati y'2004 n'2007 hagati y'2007 n'2010 naho yamushinga amateka imbere y'ukuja mu nama nkenguzamateka kugera mu 2015 anu ubu naho akaba yahora atwara urwo rwego mu kiringo cy'imyaka itanu ishize. Kandi kuri iyo yaje gutorwa yiyemeje gukomereza aho asubiriye yaragejeje.
Uca mu makanda y'inzovu ugakira urume. Iki kibanza cyahoramwo n'icyubahiro umukuru w'igihugu kandi inzira yarayiciye. Ubu ni kuramiriza, tuzobandaniriza aho yaragejeje. Ntitubitinya rero, tuzobikora kandi dufashijwe na mwese abagumya banga. Tuzobabera umwungere mwiza amenye intama ziwe imwimwe mu izina ryayo. Mugana tubasaba yuko mube intama nziza zitona. Ntimutoze munakebaguzwa ngo murabe ibyo mutandikiwe. Tuzobama hafi mu mitumba y'u Burundi yose, mu mazone n'amakomine. Ntawuzobura ahashikiriza icyumviro cyiwe. Muzotubere abahanuzi beza batwubaka batadusambura. Muzotubere abagenzi bimvuga kuri atari abadendekanya bashyira imbere ineza yabo. Dushyira imbere ineza y'igihugu kandi dushyize imbere ineza y'igihugu umwe wese azobona umugabane wiwe.
Perezida Evariste Ndayishimiye yasimbuwe ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nawe yashimye ko ibihe bishyitse imigenderanire y'igihugu ciwe n'amakungu yifashe neza. N'u Rwanda yemeza ko bitaraja mu buryo afite icyizere cy'impinduka.
Turiko turaraba imigenderanire ko iragenda neza mu gihugu, ariko igihugu kibanyi nico bimeze nk'ibicumbagira, ariko natwe tugitera intege kuko tugeze ku ntambwe nini. Ubu turamaze kubona yuko icyo dupfa cyamaze kumenyekana abakizi tukizi, kandi bagikuye mu nzira bajya a murazi kwa abavandimwe. U Rwanda dusangiye byinshi, dusangiye ururimi, dusangiye imico. Ntibibereye yuko rero twokuba turiko turabyara mugangira ngo kubera turababyara turatira turabyaruzanye. Baravuga batubonye abavuka batase ntuje mu hagati kuko wowe barabaza ko bapfa kandi bashaka kumvikana. Mwene wanyu niyo yo baraje kukubita agafuni arahindukira akagukubita umuhini. Jewe ndafite icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana.
Amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu asanga igeno wajyandi kuri iyo atacyizere itanga mu bijyanye n'agateka kazina muntu. Kahinate Zakian umushakashatsi ku Burundi muri DHB yavuganye n'ijwi rya Amerika kibona ibyavuye mu ikoraniro ry'igitega.
Le nouveau secrétaire général général du parti au pouvoir, Everian Di Corio, et de l'aile dure du parti. Lorsqu'il était président du Sénat, il a fait plusieurs discours très hostiles envers les opposants au gouvernement.
Washington, ijwi rya Amerika.
Impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania barasaba leta y'icyo gihugu gufungura amasoko rusange kugira ngo bashobore guhaha ibyo bakeneye barifuza kwishyira hamwe ryita ku mpunzi HCR ryabigiramo uruhare. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika James Joven yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi.
Ni ukuvuga yuko mu ngano yugawe twebwe abanyagihugu turagira ibibazo bikomeye. Icya mbere nka ububwishaza tuca tubura ico gukaba kari byo gukaba byahora biva hariya mubaha bakabizana muri mungano natwe tukabashira ubushaza hagashabaho gukaba ugasanga umuntu arashoboye kuronka indya azarakaba n'ico yaronka kwisitowa
by'ukuri banyakuba kwa bari hejuru bo muri Tanzania ni muturabire mudufashe n'ukuri turagowe
kuri twebwe impunzi twahungiye muri ikambi ya Nduta mu byukuri twariho turasaba nk'abatanzania bene data ko mu gihe boba bazanye ibidandazwa ko batobazibira bozana ibyo bindi bidandazwa twebwe tudashobora kuronka ngaha mu ikambi ntibabazibire babarekure hanyuma dukomeze twunge ubucuti by'ukuri mwoba mugize neza bazanye utuntu ntibabazibire babareke kuko hari byinshi twebwe impunzi tuba twifuza tudashobora kuronka kuko tutemerewe gusohoka inkambi ariko iyo abo bene wacu baje baba Tanzania turaronka bimwe bimwe
umutekano n'uw'igipolisi iyo mungano ntiwo kwinjira batagusatse ugenda hose barimwe barakubona hama ugashikaho bakagusaka mu isoko haba harimwe abapolisi none uwo mutekano n'abapolisi bawonona n'abarundi bawonona ni bande bayinzizamwo kutabarengana namba nikibi kiba kiba mwijoro none abo bantu ko bizira mwijoro bagakora ikibi bakisubirirayo n'ukuvuga ngo bitegwa na mungano bitegwa n'ibisumwato batwasumye hariya eka nukuri turagowe uyu mwunyu mwaduha nurushira umwe none woye wo wuju kwezi kose ku munsi kabiri nukuri uri murabira babirabaho utu tumesa niho twagenda tugasamba tukagira ati ehe kumbure ari numuha muhujije akakubara turazu ukori wanje ndagupimira hurima hama nzoja ndaguhereza imyumbati ushira abana none nukuri dupfire hano icyo ntikibaho nukuri
abarundi turafise agahinda mu mutima kubera yuko iyo soko yari dufitiye akamaro kadasanzwe cyane nk'abarundi bahungiye ngaha mu gihugu cya Tanzania byashika iyo umurundi afise ikibazo cyanke akagenda mu isoko yasoma utwo abonye igatuma nukuri nkarwegwe nk'abarundi tunezererwa no kubona yuko menga tubayeho nk'abandi none muri uyu mwanya abarundi tuziriki
impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bo mu nkambi ya Mutenzeri na Nyarugusu hano ku Ijwi ry'Amerika turabasuhuje kimwe n'abari mu nkambi ya Murongwe ndetse na Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo namwe mwese mu dutega amatwi buri munsi ku migabane yose y'isi hamwe na Mukubil ya Baro umfasha kubagezaho aya makuru mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Ich bin niemand.